Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro yaga mushikirizwa na Jewe Mabre Kavunja Pori. Dohere mu Rusenda. Mu ntumbero y'umugambi ibinyamakuru mu gutanga ijambo, ishyirahamwe la Benevolencia ryo mu karere k'ibihugu binini ryarateguye ikarisha bwenge hanze gato y'inkambi ku bantu 36, 19 bakaba bari impunzi z'abarundi, muri bo harimo abagore 12. Intumbero yari nguvu, intege nke n'akajyo ugwaruka bihura nago mu kwiteza imbere mw'isi guma ihindagurika ibihe. Ni inkuru ya Odette Nibizi.
Umugambi waryo ibinyamakuru mu kiyago, ishyirahamwe ryigenga la Benevolencia ryo mu biyaga bigari ryatunganije ikiyago mu Rusenda hagati y'impunzi z'abarundi n'abasangwa ku bijyanye n'ingufu, intege nke, akajyo n'intambamyi ugwaruka rugira mu kwiteza imbere. Ugwaruka 36, harimo 19 baturutse mu nkambi ya Rusenda, nibo bari bitavye ico kiyago, muri bo hakaba harimo abakenyezi 12. Abitavye ico kiyago baragishima bakanasaba ko ibiyago nk'ivyo bigwizwa.
Nitwa Mbaza Umutima Jone, abamba muri village 34 bloke 4 placere 1. Izinyigisho ndazishimye kuko aho byinshi ntarinzi kuvashitse nga mu kambi yo mu Rusenda. Umunsi ngiye menyeyeho ni byiza, ahubwo bobandanya no kutwigisha nk'izinyigisho kuko abakongomani numvise bamwe baratahura abandi ntibatahura, ariko abarundi ari abatahura n'abadatahura.
Nyigisho jewe uko nazakire nazakiriye neza kandi akazina kanje nshwa pasikaza barakamfitiye. Uko mwoguma muko nyene muraza nyene mutanga izo nyigisho nyene abantu benshi bakazumva.
Tubamenyeshe ko ishyirahamwe la Benevolencia ryatanguye gukora inyuma y'indwano ya kabiri y'isi yose, ibikorwa byo gutatura amatati bidaciye mu nguvu no mu kugwanya amajambo akarisha akoreshwa n'abarongozi. Mu Rusenda, Odette Nibizi kubw'ikiganiro yaga.
Tugume aho nyene mu Rusenda. Kuyu wa kane niho hatanguzwa igabugwa ry'ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda. Ishyirahamwe PAME hamwe n'izo mpunzi barashima uko ipokera ribaye kare ugereranije n'aya mezi aheze.
Uburyo bwo gupokera bakoresheje amakarte simu ni byiza, mugabo nuko ibyo kurya birazimbye rwose. Umuceri badugije, ibiharage badugije,
ibiterwa n'uko umuntu aba yaranguye. Kwa komeza turanguraho nawe ntago baba bareba PAME, kubera ko ni marchandise yabo binjiza. Iyo binjiza marchandise bagurisha uko bumva, niyo cyo gihusanga igiciro cyaduze.
Tubandanirize aho nyene mu Rusenda. Abakenyezi 250 barakarihirije ubwenge mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina hamwe no kugwanya ubukwe ku bakobwa batarakwiza imyaka yo kubaka izabo. Iryo karihirizwa bwenge ryatanguye ku uyu wa kane rikoreshejwe n'ishyirahamwe World Child.
Ku izina nitwa Nahimana Georgette, nkaba mba mu village ya 16, mbo nkaba ndi muri bamwe babiri batorwa muri village kugira ngo barongore abandi bakenyezi. Mu bisanzwe muri iyi nkambi ari ibintu bigwiriye cyane. Nk'abakenyezi twabonye ubwa mbere mu mavirage tumanze dushireho icyo bita ama antenne, no kuvuga ba bantu bazoza bararaba ingene biriko biragenda mu mavirage bifatiye kuri ibyo bintu duhejeje kwiga ko muri umwanya.
Duhereze ibukavu mwihangiro gishyirahamwe Alerte Internationale ugwaruka 47 bava mu karere k'ibihugu binini barahuriye ibukavu kuyu wa kane n'uwa gatano ndamukiza ngo bahanahane ibyumviro kukuntu bobana mu mahoro nuko bakwiteza imbere.
Muri ubwo gwaruka 47 gwatoranijwe 17 muri bo bari basanzwe bari mu mugambi ugwaruka turashoboye gwishyirahamwe ritegamiye leta Alerte Internationale mu rurimi njabukamazi. Ibyigwa bize byaraba umubano mwiza no kwihangira ibikorwa nkuko bivugwa n'umushingantahe Ngabatu François yari muri izo nyigisho zamaze iminsi ibiri mu gisagara cya Bukavu. Mumenye yuko iki ari igikorwa cya kabiri inyuma y'ikindi cyabereye mu Rwanda i Kigali, icya nyuma ikazobera i Bujumbura mu Burundi. Emmanuel Bimenyimana, ikiganiro yaga mu Rusenda.
Ninaha duciye turangiriza ikiganiro yaga cy'uyu munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, Jakaora yaragihagarariye, ni jewe Mabre Kavunja Pauli na kibashikirije, naho ubutaha.